Perezida Ndayishimiye yavuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka k'igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira, amenyesha ko haheze imyaka itari mike Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu, aho batari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basanga ururimi, abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje kwika ari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Burundi caba igihugu cy'umwizero twari twarihaye amenyo y'abatwenzi, amahanga yasuzugura Abarundi. Hariho igikorwa turi kuri operasiyo agateka, erega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacyo rukinira, noneho ntitwataye agateka.
Aha, Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukwindwi mu 2019, hibukwa imyaka 57 Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera kikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe yari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yateguye ko umuryazi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye, hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga umuriyaridi muri amwe twagarura. Mugambi w'ubu ntitwahejeje, abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumve urwo ruhombo raba ibyubatse n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badasikana batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mu mbonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana, buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko, uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bati ngurandabiye ndahunze, mu nyuma gacayika ya yanzu agacika rura rya pungo wagira ngo arabwira tugire mu ngufu ngo yongwe imbere ya kuresara abari ishije ngute gutoruka kumbe yesa tayikari le za hiki kwa ya kushiki sitio ite bato rero turabizi benzi bari kwa rabutwa ndani basi zero afi ari mu bintu byiwe ni muze mu bitore bura matari bura matara kusubize mu byawe.
Ariko abo babwirwa basana uko badashaka kuva kuyizima, abani babiri ubaterukiye impunzi Gabriel Usigiye twari ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga Intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Uko niko yabisigurira Ijwi rya Amerika.
Nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cyane, jewe nofata mfate kuri mubita eshere uvuga yuko busa turi hasi cyane, 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4. Twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015, tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazoba amatora azira igiturire, kurenganya n'ibindi.
Ihimiriza rya Perezida Ndayishimiye mu kubaka icyo kibuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyaridi hafi atatu y'amafaranga y'Amarundi nk'uko ibiro byiwe byabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahariwe akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri icyo kibuga. Kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice, Perezida Ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakora ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara nk'ubumwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata cy'intwari ibereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye izo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka n'ubugomba kw'abategetsi uhereye kuri Perezida byo guhindura ingendo. Eroje uri ka neza Ijwi rya Amerika.